Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yahaye ikaze igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango warugezwe n'ibihugu bitandatu mu nama idasanzwe igira 18 yabereye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi kuri uyu wa gatatu. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya aserukira uwo muryango niwe yabitangaje.
A key plank of our deliberations today.
Ati gikuru cyari kitwicaritse ngaho uyu munsi kwari kurabaho bigeze ngo twakire bagenzi bacu bo muri Kongo muri uyu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Sinkekeranya ko iki ari kimenyetso ko uyu muryango wifashe neza kuko abenshi baguma bashaka kuwuzamo. Turabahaye ikaze kugira ngo dufadikanye igikorwa cyo gukorera hamwe mu iterambere.
Of our efforts to deepen integration.
Bamwe mu bakongomani baba mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo baganiriye n'Ijwi rya Amerika biteze byinshi kuyinjira igihugu cyabo muri EAC.
Yora cette possibilité des échanges.
Hazobugwana hani bidandazwa abantu bazotembera atankomanzi atavyiza barinze gusaba. Ego nkatwebwe nta byinshi dushorera hanze ariko tubwirizwa gushira mu ingufu n'ababanye bacu bazabatorera koyokwe mu bisata bitandukanye. Twizeye ko bizogira nakarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubukoho bizorushiriza.
Ça c'est depuis un temps qu'ils sont venus nous aider.
Yoweri Kaguta Museveni Perezida w'Uganda yahaye icyizere abo bakongomani mu nama ya EAC.
Congo is really part of East Africa.
Kuba twemereye Congo ni nko kwemera ibyari bisanzweho kuko abo bakongomani ni bene wacu cyane cyane baba mu seruko bw'icyo gihugu. Abenshi tuvuga ururimi rumwe, turasangiye ubwoko kuri bamwe n'ibindi. Nizeye ko tuzosangira kabisa n'agahiye ndetse no kuganiriza umwasi hamwe kuko nta n'umwe yobyishoboza.
If we don't work together, we shall not manage the issue of insecurity.
Igihugu cya Congo gisanze muri EAC haheruka kongerwamo indimi zibiri igifaransa n'igiswahili zisanzwe zikoreshwa na benshi muri icyo gihugu. Aha n'amakaminuza arahasanga akarusho kanini nk'uko bisigurwa na Evariste Ngayimpenda umuyobozi wa kaminuza yitiriwe ikiyaga cya Tanganyika i Bujumbura.
Ibihugu bihereye ku Gifaransa bibaye bibiri, hanyuma n'abantu bahuriye ku Gifaransa bagiye kugwira gusumba uko vyahora. Bizotuma Igifaransa cemegwa kujya kwicongereza kizoba cemewe. Bizohindura ibintu byinshi cyane, haba kwijwi ry'Uburundi na Congo ryumvikana. Bizotuma n'abasaba ubuzi boroherwa gusumba uko byari bimeze. Burundi tuzoba dusa n'igihugu kiri hagati, ruba uruja n'uruza rw'abantu, ruba uruja n'uruza rw'ibintu. Nibaza yuko bizoheza bikoroha. Ama universite atari make afitanye imigenderanire n'ayandi mashuri kaminuza y'i Congo, cyane cyane ayegereye mu ntara za Kivu. Nibaza rero yuko bizoca biheza bikoroha.
Prosper Bazombanza yaserukiye Uburundi mu nama yo kwemeza Congo muri EAC, we yongeye koko hakwiriye ko uwo muryango ufatana mu nda mu kugwaniriza hamwe abagizi ba nabi na nyarirya Congo kirimwo imigwi itari mike y'abagwanyi. Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu ntibagiye no guhamagarira impunzi z'abarundi zirenga 227 zigisigaye muri uwo muryango gutahuka.
It is vital that we constantly strengthen.
Ni ngombwa ko twese duhagurukira rimwe mu kugwanya iterabwoba, ubyicanye, indengamipaka n'ibindi. Tuzokorera hamwe n'uwo mushitsi mushasha ariwe Congo. Twebwe ubu iwacu n'amahoro. Nico gituma duhamagarira abarundi basigaye mu buhungiro mu bihugu bigize umuryango wa EAC dusangiye ngaha kugaruka mu gihugu c'amavukiro mu miryango yabo kugira ngo dusangire guterera umuganda mu kubaka igihugu cacu n'akarere muri rusangi.
As to the East African community.
Congo kibaye igihugu kigirindwi iruhande y'Uburundi, Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya na Sudani y'Epfo byari bisanzwe bigize uwo muryango. Umunyamabanga mukuru wa EAC umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki niwe yararongoye umugwi wagiye kubonana na Perezida Antoine Felix Tshisekedi wa Congo kugenzura ko icyo gihugu gikwije ibisabwa. Yizeye ko isoko rigiye kwaguka kuko ubu uwo muryango ugizwe n'abantu hafi miliyoni 277 kandi ukabwiye gukora ku mabahari abiri, Océan Indien na Océan Pacifique. Ibizokorohereza urudandazwa muri Afrika. Pierre Clavier, Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.